imuvani radio ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe muri kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joe Diane ni nahazwengiye kuwashikiriza makuru tubafitiye uno munsi hayo makuru turahera nkuko bisanzwe kuyagezwe hijya nino ku isi mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na ijo ni mukankusi mwaramutse Eugene
Diane bwakeye abandi namwe turi kumwe ndabaramukije aho muri hose umugambi wa Kenya wo gufungura amashuri mato na yisumbuye mu cyumweru gitaha urimo guhura n'intambamye zituruka ku ishyirahamwe ry'abarimu bavuga ko amashuri atiteguye neza gukurikiza amabwiriza y'ubuzima agamije gukumira ikwirakwira rya virusi ya corona bavuga ko amashuri akeneye byibura umwanya ukubye kabiri wari uhari mbere ya COVID-19 kugira ngo abana batandura abana b'abanyakenya babarirwa muri miliyoni 16 byitezwe ko bazatangira amasomo ku wa mbere nyuma y'ihagarikwa ry'amashuri rimaze amezi hafi 10 bitewe n'icyorezo cya COVID-19 ubwo yasuzumaga uko amashuri yiteguye ikisomo ku wa mbere Minisitiri w'uburezi George Magoha yavuze ko guverinoma izakoresha miliyoni 190 z'amadolari kugira ngo amasomo abashe gukomeza agasaba kuzayakoresha icyaza bagenewe Cyakora Nicolas Gatemia umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abarimu avuga ko bitazorohera amashuri gukurikiza ibisabwa mu kurwanya virusi ya corona bitewe n'uko miliyoni 40 z'amadolari yahawe amashuri abanza adahagije amashuri yo muri Kenya hazaba agomba gushyira ingufu mu bikorwa by'isuku atanga amazi meza yo gukaraba intoki imiti yica udukoko ku ntoki n'udupfukamunwa kugira ngo barinde abana icyabahungabanya mu bigo by'amashuri Abaturage bo mu bwoko bw'abashona bafite inkomoko mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo bishimiye intambwe bagezeho y'ubwenegihugu bwa Kenya nyuma y'imyaka batagira igihugu biti cyabo. Nazizi Dube ni umwe mu bashona 170,000 n'Abanyarwanda 300,000 bahawe ubwenegihugu na Kenya muri uku kwezi nyuma y'imyaka batagira igihugu. Avuga ko nyuma y'ibibazo banyuzemo by'imibereho y'abatagira igihugu biti cyabo bishimiye kumva ko ibyo birangiye hakaba hatangiye ubuzima bushya. Kugira ibyangombwa byemewe n'amategeko ku bashona bivuze ko bashobora kubona serivisi za guverinoma bashobora kwiyandikisha bashobora kwaka inkunga cyangwa inguzanyo mu bigo by'imari abashona bagiye muri Kenya mu myaka 1930 nk'abamisiyoneri baturutse muri Zimbabwe ariko ubwo Kenya yahabwaga ubwigenge n'igihugu cy'Ubwongereza mu 1963 ibihumbi muri bo batakaje amahirwe bari bafite mu myaka ibiri yo kuba abenegihugu bonabana babo abandi bashona 300,000 nabo bategereje kuzuza impapuro basaba ubwenegihugu imbuguke mu by'umutekano za Nigeria ntizemera ibivugwa n'abategetsi ko umwuka mubi hagati y'abahinzi n'aborozi ariwo watumye haba ishimuta riheruka muri leta ya Katsina mu majyaruguru ashyiburengerazo bw'igihugu abanyeshuri bahungu barenga 300 bagizwe ingwate mu ntangiriro z'ukwezi ariko nyuma bararekurwa Abategetsi bo muri iyo leta ya Katsina mbere bari bamaganiye iryo shimutwa ry'abana b'abahungu 344 ku duce tw'amabandi yari yanashimuse abandi bantu agamije ingurane muri iyo leta nyirizina nyuma abayobozi baje guhindura imvugo berekeza iryo shimutwa ku borozi bari bafitanye ibibazo n'abahinzi mu bijyanye n'uburyo bwo gukoresha ubutaka cyakora komiseri wacyo igihe muri polisi akaba anasesengura ibijyanye n'umutekano Lawrence Alobi yemeranwa n'abatekereza ko aborozi haribo bagabye ibyo bitero avuga ko nta kibazo aborozi bafitanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri cyangwa abanyeshuri kubwe ngo ikibazo bagifitanye n'abahinzi mu bijyanye naho bashobora kuragira inka zabo agasanga nta sano riri hagati y'ishimutwa ry'abanyeshuri n'ubushyamirane bw'abahinzi muri Malawi inkiko zatangiye guhana zihanukiriye abakora ibyaha byo gufata abagore n'abakobwa ku ngufu kugera ku rwego rwo gukuba kabiri ibihano zibafatira abaharana uburenganzira bwa muntu bakunze kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo barakomeje barahirimbana none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarengaga imyaka 10 ariko noneho abantu batunguwe cyane nk'irirongwe umurwa mukuru wa politiki wa Malawi urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka 30 y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana k'agakobwa k'imyaka 10 akana gatera sida mu kindi cyumweru cyabanje urukiko rw'Ibrantaya rwakatiye umugabo w'imyaka 42 y'amavuko gufungwa imyaka 20 rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yareraga utaruwe akaba nawe yaramuteye sida
Ejo ni mukankusi urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza Tuti bakunzi nongere ndabashimire ko mubandanya kumva ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. Abanyagihugu ba mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakoze imyerekano yo gusaba amabarabara meza.
Iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane. Ni ukuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana. Imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi, ushoferi ntabona ahaca n'ipine ni guhitishamo.
Aba ni bamwe mu bagendesha imiduga bemeranye n'abakoze imyerekano ku kibazo cy'amabarabara mabi muri Kivu y'Epfo. Turabigaruka ko handi hato kuyavugwa ku Burundi, naho wahoze ari perezida w'ico gihugu Major Pierre Buyoya yarayashingurwa n'iteka muri Mali. Ibi byose turabirambura mu kanya isase mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya yarayashingurwa n'iteka ibamako ku murwa mukuru w'igihugu ca Mali. Nta ntumwa ya leta y'Uburundi yari hari igihugu ciwe cyari chance kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu, hanyuma Mali ica isaba ko ariyo yo muhamba n'iteka umuryango wiwe uravyemera. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ibirori byo guhamba n'iteka wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya byatewe iteka n'umukuru w'igihugu cya Mali banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cy'ijwi rya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungitswe na leta y'u Burundi yari ahari. U Burundi nico gihugu perezida Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri. Umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwiye ijwi rya Amerika ko uwo muryango wari washatse ko uwo muhisi ahamba n'iteka mu gihugu ciwe. Yemeje ko u Burundi bwari bwemeye ko perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe, yamara agahambwa nk'umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begereye igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi rya Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhara yoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye perezida Ndadaye Melchior. Buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye giye gucomuha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi rya Amerika rifise, avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe byose kugira ngo ikiziga canya kwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uku kwezi kw'12 gushika ku birori vyo kumushingura n'iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri urwo rubanza. Ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cereke igihugu ciwe. Uwanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi w'amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye ijwi rya Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi, yamara kubisigarira vya perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose, ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi, yatwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikora ibintu vyiza, ibintu bijanye n'ubumwe, intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya abarundi arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba amahoro. Ahubwo ni itunga rikomeye ku gihugu, intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe
kuri we kubona kuva uyo yagitaba imana gushika ubu leta y'u Burundi atacu iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umujyango wabuze bihishusho mbi igihugu
n'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi n'ibintu bitumara amazi atwese umurundi wese hari turamaramara naho yo bari umuntu asanzwe uretse ko yatwaye igihe cy'u Burundi bagomba kuramira ikiziga ciwe hari ibihugu byinshi abapfiriye hanze batuma ku biziga byabo bakabihamba bakabihambisha neza mu iteka ariko cyane cyane batwara abatega iki gihugu no munsi niho bakwiye kumaramara byerekana ahubwo inzigo y'akazikira urwango bafitiye bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe baba bapfanikiwe nawe cyangwa basangiye ibyiyumviro nawe cyangwa basa nawe
Pierre Buyoya asubiye mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu ariko niwe wa mbere igihugu chance kwakira ngo kimuhambishe uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu cy'u Bubiligi mu mwaka w'2016 ahambwa mu itongo giwe ikiriri i Bujumbura Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu cha Somalia mu mwaka w'2014 ahambwa ku musozi avuka ko muri commune Rutovu intara ya Bururi ari naho Bagaza na Buyoya bavuka na Cyprien Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1994 ahambwa i Bujumbura uwo ibisigaye yavyiwe bikiri mu gihugu c'u Busuwise n'umwami wa kane mwambutsa abangiricenge yitavye Imana mu mwaka w'1977 mu mwaka w'2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigaye yavyiwe yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko bangiricenge ahambwa mu Busuwise abanyamari bemeye kugira intatemwa ya president Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'2012 ni Bujumbura muri katedrali Jina Mondi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwe n'abahoze ari abanyacubahiro cyane cyane bakoranye na perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'2023 Domitiano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yara hari nkuko amakuru twarose avyemeza cyeklave ni nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
twandaniza amakuru yacu mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi kavugwa mu ibazo by'abana baterwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo abavuganye n'ijwi rya Amerika basigwe ko kuronka ivyo bareresha abo bibarutse bitaborohera bagasaba inzego kubashigikira mugenzi wacu Temisokro Mutijima yarabagendeye baraganira adutegurira ino nkuru
Ibanye kugariza ikigega kijejwe guhingurana abarimu mu higobe mu buraruka bwa Bujumbura barenga ijana bavuganye n'abanyamakuru ariko banka kuvuga umwidondoro wabo kumenya imbo z'umutekano impamvu z'abazindukanye zatandukanye nk'uyu mugabo n'umukenyezi basaba kurunzwa amafaranga babitse kubera bari basezeraniwe kuyahabwa amaso ahera mu nzira nyuma yo guheba kuba banywanyi
abantu binjira bakabakata ibihumbi bitandatu baraduza atanama twagiye bashaka ibihumbi 12 rero kadaba kuguma mu kigo kikukata ibihumbi 12 ku kwezi ata credit yabo zoronka tukabona ko aramara yacyo bari ko dafa
nkubu unya iyi muri December nyene twari ngaha jerawe nyene arasohoka atubwira ati avant le 25 December tuzoba tubahaye ibyanyu tuvane ko amahoro mugabo raba ino musturaje bari ko batubwira inyuma y'imyaka ibiri bari ko batubwira ngo muri janje
umwari mu kazi wundi nawe na hatabwanwa afise bwa futu umuntu wamwe yisanze umushahara ukatwa kwa amafaranga atigeza saba ku munyi wanyu wa kino kigega
ikibazo mfise nuko nasande bankata ariko atakontra dufitaniye iyo constana yigize hamwe bagize ho changement general de fonctionnaire niho naciye mbona ko bankata uno munsi rero naje naguranya gatike ariko bariko barambara yuko ibikenewe kugira ngo bantunganirize bitarimo ico nacyo ni attestation de service ariko photocopie yagaranga muntu na lettre de demande narinda bifise Jero numva singora nikomeye cyane bisaba uburyo burebure kugira ngo niyunguruze yaba byashoboka bari kumpa n'inyungu kuko noba ndabagurana ho kungu
umugabo nawe nyina turuka mu ntara yo hagati ikimusonga kurusha ibindi no gusirimbira deni afite uburenganzira
Ngo maze kuza nk'inshuro zitatu ndi hamatike niko nkurikirana iyo dosi uno munsi nyene niho ndabihejeje narenzi yuko n'imiburi buri kubera nabitanguye kuva mu kwezi kw'icumi mera zo kw'icumi narenzi yuko amafaranga ngenda yatwaye umwana ubambwe ko nzogaruka mu kwa kabiri urumva ntaco nungutse ayo mahera n'abazo bayamahe ntaco zomarira ico rero ni kintu kibabaje cyane kubona umuntu aza avuye ruguru hanyuma akacararaho nk'imisi ibiri itatu ariko arakurana ngo ivyo vy'amadosi byari ibintu bateza gukoresha kuko hari ubuhinga bwa none barabufise
ubona yemeza ko inyuma hafi y'imyaka indwi atigeze ahabwa ivyo yari yemerewe
narimazeyo imyaka itandatu irenga nateranje mu myaka ndwi kandi atangwane ndarunka ndetse ariko turoroherezwa kuturonka kuko nka jewe nasinye enojeje fiche ya dezangazima itariki zibiri z'ukwa mbere 2020 hageze ku itariki 2029 iyo eparinye batarayi nsubiza mwumva ko ari kiringo kirekire n'ubu rero kuko turabisaba ko idusubiza ariko ntibarabitwemerera atubwira ngo tuzuze ngo amafiche kandi tuzi ko ayo mafiche nawo twayuzuza zishobora kuba impapuro nk'amaburo yabashobora guterera nka hanze agahombo turiko turakagira amafaranga kuyashyira ahantu atari kwarunguka ako n'agahombo ka mbere no kuvuga ayo mafaranga ancu gushika ubu ni nk'amafaranga bitswe muri pobere tutazi nuko dushobora kuyatora dushobora kuyaronka
uno mwigisha va mu rugigi mu buseruka bw'u Burundi yasanga n'igihe azotunganirizwa atanyungu kubera amatike y'umurengera
nka jewe agahomba na gafise guko nk'ubu jewe muhira nkora ndumwe iyo manutse mu muryango guko mva mu rugigi gushika ino kuza ni 10,000 aho nka jashira ko 15,000 nafashe kugira nze gushikana nze gutegera ibisi no kuvanje no nkoresa nk'ibintu nka 50 kandi urumva ko muryango cyasanga hatakaye byinshi maze kura hari barera amaturo maze kuzino ndamaze gutakaza na yasumbayo na ayo nakotije nje ndi mpamvuga ati nutwe dukeya ngabure batuma ndadutahana
abandi nka bakenyezi basigura ko bahisemwe kuja kurondera amadeni ahandi bamaze kwihebura
imyaka ihaciye ni myinshi cyane baduhenda ngo mutore ingurane twarazibuze gushikaho imiryango itebika iga ikadehukigwa twasavye amakredi ahanje cyuko turabura nayo gusubiza
tumaze imyaka myinshi twadeye nta karusho twigeze tubonamo twarasavye amadeni turabura rero kubwibyo twebwe twapreferiye kuva ngaha muri fre tukaja kwadera mu yandi mashirahamwe ibyo batwemereye byose nta kintu na kimwe baduhaye
Evariste Ntungikimpaye umuyobozi mukuru w'ikigega fre nta kana makosa cyagirizwa
Nkaba hanye nkabonye ngaha hanye bari baje kubaza ati mbega none ko twebwe sanze twari twavuye mu tuzoronka ryari twifuza ko abamaze gusaba kuronka ubwo burenganzira bwo kuvamo mu nteguro yacu ukwezi kwa mbere kuzohera bose twarabasubije amafaranga yabo kiretse abasabye kuvamo inyuma y'itariki 3 z'ukwezi kw'icyenda
Ntungikimpaye yaboye ikigega kigerwe kuronsa ingurane abarimu yo kubaka uburaro yishimiye cyane ariko ko kubona mu myaka irenga 10 kimaze gushoboza abanywanyi barenga 8 kuronka uburaro bwiza Eronje uri ka neza ijwi ry'Amerika
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda na nabice ku masonga nkitangura abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yepfo ejo kwa kabiri bazindukiye mu myerekano yo gusaba leta Republika Demokratike ya Kongo kubakorera amabarabara n'ibiraro vyiza mugenzi wacu Vidaste Ngabo yarabidukurikiraniye
Abaturage muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile muri uyu mugi. Uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirwa mu rugo ntakazi gakozwe. Aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongwe no mugasenga. Amaduka yarafunzwe. Nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo. Andre Byadunia ni umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya Murongo na Kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuru y'ica abantu ndetse igasenya n'amazu intego ni zibiri ni ukwibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu y'Epfo muri rusange urebye neza muri Ruwanga hamaze kuva imodokari zirenga zirindwi muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusizi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma muhira kugira ngo leta idukore aka kazi kubera iki kibazo kibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse kwibarabara n'ibiraro byangiritse
iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane no kuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine mu gukishyamo harimo n'amabuye manini manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nabo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi hari imodoka hari zimaze kunyibira kuko n'umwanya muto imodoka icometse gatoya ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhaca rero ntukwirohura ingene barabara rimeze bakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bacirinde kuko amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi
Niyonzima Cantone nawe ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangiye tugera ku 3,500 kuva mu Rusenda gushika i Uvira ariko biraduga bigera ku 5,000 biraduga bagushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijya mu ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto 40 birabara n'ukuntu umwe ubise utuntu ku ruhande kwa bwaje ndafashe moto njenyene ni 30 bo kugaruka kandi 30 niko kike mugabo muri babiri no bakwa 25 mugabo ubuvuye je mfashe moto ndumwe nko munage mateka bwa 19 ku mutari umwe uje tanga 30 nyine niko bimeze umba kugana kugaruka bitwaye 40 60
ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara y'Kivuyepfo Emmanuel Ngezi la Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize Societe Civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha Bedasengabo kugaragira ijwi ry'Amerika uvira mu ntara y'Kivuyepfo
ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turatubandaniriza ku kiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ku wa mbere tariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 2020 ishusho ya General Robert Lee yavuye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Congress ni rumwe mu nzibutso z'ubucakara bw'abirabura zikubitwa hasi muri iki gihe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo turebera hamwe muri make cyane muri aka kanya ikaze mu kiganiro Amerikana kwihuse cyane tubanze twibukiranye General Robert Lee wari we ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kane mu 1861 leta 11 zo mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyize hamwe zikora icyo zise Confederation zitangiza intambara yo kwitandukanya n'igihugu zishaka rero gukora ikindi gihugu gishyashya intego yazo nyakuri kwari ukugumishaho ubucakara bw'abirabura nibwo bwari inkingi y'ubukungu bwazo icyo gihe Robert Lee yari colonel mu ngabo z'igihugu leta yakomokagamo Virginia nayo yari muri Confederation Lee yanze kurwanya leta ye asezera mu ngabo z'igihugu mu kwezi kwa kane 1861 asanga Confederation mu mwaka wa mbere yabanje kuba umujyanama mu bya gisirikari wa president wa Confederation Jefferson Davis mu 1862 Davis yamugize umugaba mukuru w'ingabo ze n'ipeti rya generali w'ikirenga generalissime kugera batsinzwe burundu ku itariki ya 9 y'ukwa kane 1865 nyuma y'intambara Robert Lee yashubijwe mu buzima busanzwe bwa gisivili aza no kuba umukuru wa kaminuza Washington yaje guhindura izina nyuma y'urupfu rwe mu 1870 yitwa kaminuza Washington and Lee kuva mu 1909 ishusho ya Robert Lee y'ikibumbe yari itetse iruhande rw'iya George Washington mu kirongozi cya Congress y'igihugu aho buri leta ifite amashusho abiri y'abantu bayibereye imena Amashusho ya George Washington na Robert Lee yerekanaga rero umurage wa leta ya Virginia yabo bombi bakomokagamo. Mu kwezi kwa kane mu 2020, guverineri wa Virginia Ralph Northam yashyizeho akanama kabantu umunani ko kwiga niba bikwiye gusenya ishusho ya General Lee mu ngoro ya Congress y'igihugu. Nyuma y'amezi atatu kabyiga mu kwa karindwi 2020, aka kanama kemeje ko iyo shusho koko igomba kuvaho. Guverineri Northam yahise yandikira Congress y'igihugu ayisaba gukuraho iyo shusho. Mu itangazo yashyize ahagaragara arasobanura ati ntabwo umuntu waharaniye ko ubucakara buramba bugumaho ari icyitegererezo n'ikimenyetso muri iki gihe tugezemo. Iyi shusho ya General Lee irarata umurage w'amacakubiri, gukandamiza abandi n'ivanguramoko. Ku rubuga rwe rwa Twitter, President w'umutwe w'abadepite wa Congress ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutegarugori Nancy Pelosi uza ku mwanya wa gatatu mu butegetsi bw'igihugu nyuma ya President na Vice President ba Republika, nawe yaranditse ati nta mpamvu ihari muri iki gihe yo kwishimira ubugomwe bwa Confederation mu ngoro y'Inteko Ishinga Amategeko n'ahandi ariho hose mu gihugu. Guverineri wa Virginia Ralph Northam na komisiyon yashyizeho basabye Congress y'igihugu gusimbuza ishusho ya General Robert Lee y'uwitwa Barbara Jones nawe wo muri Virginia iruhande rw'iya George Washington. Barbara Jones ni umwiraburakazi wabaye mu bantu ba mbere bimena barwanyije ivanguramoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1951, ubwo yari afite imyaka 16 y'amavuko yonyine gusa, yakoresheje imyigaragambyo mu ishuri ryisumbuye yigagamo yo kwamagana no gutamaza ubugome ryakoreraga abirabura baryigagamo. Naho ishusho yari izajya mu nzu ndangamurage w'amateka n'umuco mu mujyi wa Richmond, umurwa mukuru wa Leta ya Virginia. Radio Ijwi rya Amerika. Imyaka n'imyaka abaturage benshi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko abirabura bavuga ko gushyira amashusho y'abategetsi ba gisivili n'abagisirikari ba Confederation ahari hose mu gihugu ari ukugaraguza inkota mu bikomere by'ubucakara. Kubyamagana byafashe intera ndende cyane cyane nyuma y'urupfu rw'umuturage w'umwirabura witwa George Floyd ku itariki ya 25 y'ukwezi kwa gatanu mu 2020. Umupolisi w'umuzungu yamwishe yamwubitse hasi inda, yamuboheye mu mugongo n'amapingu amaboko ye, noneho amushyira n'ivi ku gakanu igihe kirekire, noneho rero uwo mwirabura arapfa. Ibi byabereye mu mujyi wa Minneapolis muri Leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Uru rupfu rwa Floyd rwateje imyigaragambyo y'akataraboneka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye by'isi. Nshuti zacu, iki kiganiro Amerikana nahagihumurije. Ndabashimiye cyane ko mwagikurikiye, mwari kumwe na Thomas Kamirindi. Maze rero mugire umunsi mwiza, murakarama, murakagwira nk'ubwo yabwinka.
Radio Ijwi Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti, mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangirira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye mu gice cya mbere cy'ibyo twabateguriye muri kano gatondo, ariko tukabararikira ibindi biri imbere mu masaha aza kuza. Imbere yo guhana gahindukira, Shimire Edi Rwema yaraduhagarikiye hamwe na Fatuma Animasi Kalala yegeranije amajwi yacu kuri mikro. Mwari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, turaza kongera mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere. Mukurindira mubandanye kururanirwa mu byo muri mwo vyose mwumva Ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.